Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe bagenzi turi kumwe. Kuri uyu munsi wa kane tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2017. Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Ntabwo ugomba gusinyira cyangwa gusinyisha umuntu isoko. Ntabwo ugomba gusinyira cyangwa gusinyisha umuntu nijoro. Ntabwo ugomba kuzenguruka ingo agenda mama amasinyati.
Uyu ni Pacifique Nduwimana, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Ntara y'Amajyepfo mu Rwanda, avuga ku bashaka kuba abakandida bigenga mu matora y'Umukuru w'Igihugu. Iyi nkuru ishobora kumwe n'izindi nkuru zirimwo yerekeye inzego z'igipolisi mu bihugu 15 bigize Umuryango wa Afurika y'Amajyepfo, SADC, zivuga ko zihangayikishijwe n'ikibazo cy'urudandazwa rw'abantu. Turazibashikiriza mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Tangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Mahoro neza Rosine.
Mahoro Oriane, mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi kuri Radio Ijwi ry'Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, reka tuyahere muri Somalia no muri Kenya, aho umugwi w'iterabwoba wa Shabab watangaje kuri wa kabiri ko ari wakoze ibitero bitatu mu gihugu cya Somalia no muri Kenya. Ibitero byahitanye abantu 16 bagizwe hanini n'abapolisi hamwe n'abajeje umutekano. Ibyo bitero bibaye inyuma y'aho leta ya Somalia ikoreye mu minsi iheze ibitero ku bagwanyi ba Al-Shabab. Abategetsi ba Somalia batangaje ko mu gitero cyabaye kuri uyu wa gatatu cyahitanye abashika ku 8 n'abandi 15 bakomeretse. Icyo gitero cyabereye ku kivuko kiri ku mugwa mukuru wa Somalia, i Mogadishu. Mu itangazo ryasohowe n'umugwi wa Shabab, aho wemanga ko ari wo wakoze ivyo bitero, uvuga ko wari ufise intumbero yo gutera abapolisi hamwe n'abajejwe iperereza. Nayo mu gihugu cya Kenya, abategetsi batangaje ko abajejwe umutekano bashika ku 8 ari bo bahitanywe n'ibitero bibiri byabereye ku mpaka wa Kenya na Somalia mu buraruko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu. Umuyobozi w'ishirahamwe mpuzamakungu ni muri Sudani y'ubumanuko, David Shearer, yatangaje ko President Salva Kiir yatanguje ku mugaragaro ibiganiro mu gihugu bimaze igihe bisabwa kandi ko intambara zahagaze. Shearer avuga kandi ko ibyo biganiro bikwiye kwitabirwa n'abo byega bose kugira bishobore gusubiza hamwe imigwi ishamiranye. President Kiir yaratangaje kandi ko bagiye kwiga ikibazo cy'abanyepolitike bafunzwe. Naho biruko, Shearer avuga ko atari ubwa mbere President Kiir atangaza ko intambara ihagaze. Shearer akavuga kandi ko hazoba kwihweza neza igitigiri cy'abanyepolitike bazoba koko barekuwe. Joseph Moon, intumwa ya ONU muri Sudani y'Ubumanuko, yabwiye inama y'umutekano ko agahengwe ko guhagarika intambara katumye haba kudakumirana mu biganiro kandi ko ubu byoroshye gushikirizana ko imfashanyo abari mu turere turi mu inzara. Ibyo bibaye mu gihe inama y'umutekano ya ONU yari yabanje gufatira ibihano abo bose babangamiye akigoroka ONU mu gihe cyo guhagarika intambara. Kuri wa gatatu, abagize inama y'umutekano ya ONU bakaba basubiye kwemeza bose hamwe ibihano biri kuri Sudani y'Ubumanuko mu kiringo cy'umwaka cy'uwundi mwaka kuri imbere. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yagiranye umubonano n'umwungere w'ishengero Katolika Papa Francisco, umubonano wamaze iminota 30 i Vaticano mu Butaliyano kuri uyu wa gatatu. Bubaye ubwa mbere Perezida Trump abonana na Papa Francisco. Muri uwo mubonano, Perezida Trump na Papa Francisco bahanye udushimwe. Perezida Trump akaba yashikirije umwe umwungere w'ishengero Katolika ibitabo bya Martin Luther King, nayo Papa Francisco amuha icyo yise umudari w'umuhinga w'umuromani mu tugenegene, avuga ko ari ikimenyetso cy'amahoro. Abategetsi bo mu biro kwa Perezida Trump bamenyesha ko ikiganiro cya Perezida Trump na Papa Francisco cisunze uburyo amadini atandukanye yogwanya ububabare bw'abanyagihugu mu bice nka Siriya, Libiya hamwe n'ibice biri mu minwe ya leta ya Kiisilamu. Perezida Trump yavuye ngaho acaja i Buruseli mu Bubiligi mu birori byo kugurura icicaro gishasha c'ishirahamwe ry'ukwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN hamwe n'inama y'abayobozi b'iryo shirahamwe. Abajejwe umutekano mu gihugu cya Libya batangaje ko bafashe umusore avukana na Salman Abedi yakoze igitero giheruka kubera mu gisagara cha Manchester mu Bwongereza hamwe na se wiwe umuvugizi w'igipolisi cha Libya kijeje kugwanya iterabwoba yavuze ko Hashim Abedi avukana na nyene gukora ico gitero yavuganye nawe kandi ko yaraza umugambi w'ico gitero se wiwe avuga ko yiyamiriza ibikorwa by'iterabwoba akabwa kandi ko umuhungu wiwe atarasanzwe ari umwiyahuzi yamara ko atacho yari yamubwiye kubijanye n'urugendo rw'iyo mu Bwongereza imbere yuko ava muri Libya. Ian Hopkins umukuru w'igipolisi muri Manchester avuga ko bigaragara ko ari umugwi munini wabiyahuzi kandi ko Abedi atikoranye ico gitero. Hopkins akavuga kandi ko bariko barakora amatohoza kuri uwo mugwi ni mu gihe umuhari wa leta ya Kiislamu wemanze ko ariwo wakoze ico gitero yamara abajejwe amatohoza mu Bwongereza no muri Amerika nta na kimwe bemeje kuri ivyo. Tuyutse ku gitero cabereye muri Manchester kuri uyu wa mbere cahitanye abantu 22 congera ikomeretsa abarenga 50 mu kibanza cari ko kiberamo igiteramo cy'umuririmbyi w'umunyamerika kazi Ariana Grande. Umukuru w'ibikorwa bya gisirikare mu gisata c'indege z'ingwano za Leta Zunze za Amerika mu karere ka Barabu Jeffrey Harrigan yabwiye amenyesha makuru kuri uyu wa gatatu ko ibihugu bya Amerika n'Uburusiya byagiranye ibiganiro byinshi ku telefone mu gihe akarere karimo leta ya Kiislamu muri Siria gatera kagwiramwo ibikorwa bya gisirikare. Umuhora wo kuvugana ku telefone hagati y'Uburusiya na Amerika washizweho haraheza amezi atari make muntu mbere yo kwirinda impanuka zobera mu kirere hejuru ya Siria. Harrigan akavuga ko gutuma tumana kwa makuru kuri uwo muhora bitama vyoroshe ko rimwe na rimwe bisaba ko haba guhamagara incuro nyinshi kugira umurongo ucemwo.
Urakoze Rosine ku makuru udushikirije. Bonaho numwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu y'amatora mu ntara ya Majefo buriko abashaka kuba abakandida bigenga mu matora y'umukuru w'igihugu. Ubwo buyobozi busobanura ko bari kwica amategeko abagenga mu gushaka imikono no kuvuga amasinyatire abemerera kuba abakandida. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric bagira ubusa aradushira ku mayange.
Ibi bivugwa ko bashaka kuba abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bari kwica amategeko n'amabwiriza abagenga mu gushakisha imikono ibemerera. Ijwi rya Amerika yabimenyeye mu nama yahuje ubutegetsi bwite bwa leta, inzego z'umutekano n'inkera gutabara mu ntara y'Amajyepfo kuri uyu wa kabiri. Abahagarariye komisiyo y'igihugu y'amatora muri iyi ntara baravuga ko abashaka kuba abakandida bari kwitwikira amajoro bakajya gushaka ababasinyira bakajya mu masoko n'ahandi nko mu bunywero. Ibi ngo bihabanye n'amategeko abagenga. Bwana Pacifique Nduwimana ukuriye komisiyo y'amatora mu ntara y'Amajyepfo yibukije ko gushaka imikono ari uburenganzira bwa buri umwe ku bashaka kuba abakandida bigenga mu matora ya Perezida wa Repubulika, ariko ko bitagomba guhabana n'amategeko. Aharagaruka ku by'abashaka imikono batagomba gukora.
Ntabwo ugomba gusinyira cyangwa gusinyisha umuntu isoko. Ntabwo ugomba gusinyira cyangwa gusinyisha umuntu nijoro. Ntabwo ugomba kuzenguruka ingo agenda mama amasinyatire. Ntabwo ugomba kubikora atamenyesheje ubuyobozi bw'akarere. Turavuga ubuyobozi bw'akarere, even umuntu usobanutse uri muri iki gikorwa ashaka kuba kandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika mu Rwanda yakagombye no kwiripotinga no ku mudugudu no kuri executive w'akagari no ku murenge akavuga ati yewe ndashaka kuzaba kandida none nje gushaka sinyatire n'uburenganzira bwa ijana ku ijana ndetse bakanamworohereza n'ibyo dusaba n'inzego z'ubuyobozi. Ariko mu gihe ubikoze utabwiye ubuyobozi bw'akarere, utabwiye komisiyo y'amatora, ukaza ugafofira ukinjira mu bantu ugashaka amasinyatire ugakoresha abamotari ibyo tumaze iminsi dukurikirana ntabwo ari byo tugomba kuyirwanya.
Ukuriye komisiyo y'amatora mu ntara y'Amajyepfo yavuze ko abashaka kuba abakandida bica amategeko mu buryo yitako ari ubugamije kwiyenza bamwe bashaka ko amahanga yasakuza abandi ngo bafite intego yo guhungabanya amatora kuko ngo bemeza ko bakenyereye kwireba ikigero cya demokarasi u Rwanda rugezeho. Bwana Nduwimana agasaba inkera gutabara kuba hafi y'abaturage nihagira ubayobya kandi bagatangira amakuru kugira aho babibonye. Naho Madame Marie Rose Mureshyankwano guverineri w'intara y'Amajyepfo nawe agasaba abandi bategetsi kubyitwararikamo bataguye mu mutego.
Ndagira ngo nsabe muri inama bayobozi dufatanya mwirinde kubaha uruvugiro kandi ntabwo bafite. Abenshi barakora amakosa kugira ngo biyenze kugira ngo bamufunge. Niyo mufunga avuga ati dore cyaje ubu nta demokarasi.
Kuko bamwe mu bashaka kwiyamamariza nk'abakandida bigenga bashinjwa kwica amategeko n'amabwiriza abagenga mu gushakisha ababaha imikono ibashyigikira nakibajijeho bwana Philippe Mpayimana nawe uri muri abo maze ambwira ko amabwiriza ya mbere bahawe yari ateye urujijo, ariko ko nyuma yo kongera kuyabasobanurira abayubahiriza uko ari.
Nikosora rigenda riba mu mabwiriza aba yaratanzwe atarafutse, tukabyakira tugakurikiza iryo kosora riba rikozwe.
Niba mbumva neza, muravuga ko amabwiriza n'amategeko bari batanze mbere ntabwo yarafututse?
Ntabwo yarafututse, kuko ntaho yatubuzaga gutangaza kuvuga ko wakwakirira abantu
amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora atomora ko kwamamaza abakandida no kwiyamamaza bizatangirana n'itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi, bikazarangirana n'amasaha 28 mbere y'amatora yo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Ibihabanye na bimwe mu biriho muri ibi bihe, ku minwa ya bamwe mu bategetsi haragenda hakomeza kuzamuka amagambo yamamaza. Mu nama yari iteraniyemo abagera ku gihumbi, Bwana Nduwimana ukuriye komisiyo y'igihugu y'amatora mu ntara y'Amajyepfo yasabye gukomeza gushimangira icyateye abanyarwanda gutorera kamaramaka kwivugururwa ry'itegeko nshinga mu 2015. Aha nibutse ko itegeko nshinga ryavuguruye hagamijwe ko Perezida Kagame yakomorerwa kongera kwitoreza gutegeka.
Igihe twebwe nk'abanyarwanda miliyoni enye zahagurukaga zikisabira ku itegeko nshinga rivugururwa ku bushake bwabo, ku nyungu zabo, ku nyungu z'abanyarwanda. Ejo bundi rero tariki enye azaba ari uburyo bwo kubishyira mu bikorwa bya byifuzo twatoye, tukabitora kuri 98% n'ibice byinshi ku ijana. Noneho tuzabigaragaze twese nk'abisamuye rimwe, twitabira amatora kandi dutora neza.
Uretse uyu mutegetsi wo muri komisiyo y'amatora n'izindi nzego zibutse uko abanyarwanda bagombye kuzatora, hatangizwe icyumweru cyahariwe ibikorwa by'ingabo kizwi nka Army Week mu gihugu. General Charles Karamba ukuriye ingabo zirwanira mu kirere yari mu karere ka Gisagara mu gikorwa cy'umuganda.
Meza kwishima muri iki gikorwa dushyira itariki y'amatora, abanyarwanda bakitorera umuyobozi wabo ubagejeje aho tugeze ahangaha.
Abumva aya magambo mu ruhame se bo bayatwara bati:
mwavuze ko hari abantu tuzemerera ndetse tukanabasinyira kubemerewe kwiyamamaza, ariko jyewe ku bwanjye jye numva batakagombye, kuko twemereye ko tuzamutora akongera kutuyobora ahari banyakuru.
Ibya aya magambo yo kwamamaza abategetsi babwira rubanda muri ibi bihe, twashatse komisiyo y'igihugu y'amatora ku murongo wa telefone, abategetsi bayo ntibitaba. Ku butumwa bugufi twabandikiye badusubije ko twasubira kubahamagara kugeza ubwo twarangizaga gutegura iyi nkuru, ntibari bakitabye telefone. Kugeza ubu hari abashaka kuba bakandida bigenga batatu ku mwanya w'umukuru w'igihugu: Bwana Philippe Mpayimana, umwari Diane Shimarwigara na Bwana Gilbert Mwenedata. Umukandida wigenga arasabwa imikono 600 mu gihugu hose, no kuvuga 12 muri buri karere. Ku ruhande rwa zitoza ku iturufu y'ishyaka haraza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wa FPR Inkotanyi na Bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ibutare mu majyepfo y'u Rwanda.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, naho abanyagihugu baba mu kigwati c'amahoro c'Inyakiga muri komine ya Butaganzwa intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi barugarijwe n'indwara zitandukanye na cane cane malaria. Abageramiwe na cane cane n'abana bato, aho ni mu gihe agakarata ko kwivuriza ko bahora bahabwa n'ubushikiranganje bujejwe gufatana mu nda kataye agaciro kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka uheze. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana arabidushikiriza.
Icyo kigwati cy'amahoro kirahitwa Inyakiga muri zone Muriza, ku birometero 2 uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Turi mu buseruko bw'u Burundi. Imijyango ijana iba muri ico kigwati yahabwa ifashanyo n'ubushikiranganje bujejwe byo gufatana mu nda. Ubwo bushikiranganje nyene nibwo buri hagakarata ko kwivuriza ko iyo bagwaye agakarata gasanzwe gakoreshwa n'abarundi bantu nikora muri kino gihe abanyagihugu ba muri ico kigwati ubu bavuga ko ikarata yo kwivuriza ko yataye gihe kuva mu kwezi kwa 10 kumwaka uheze mame buregeya n'umukuru w'ico kigwati tinyakigwa
ariko mugabo twashima cyane tracking ubushikira nganje bwaguma bubandanya nibugaguma butugarukira atari iyi minsi nyine byabaye nk'ivyagoranye ndupa pure kwivuriza ko bahora batuturungikira none nk'ubu twaheze mu kwezi kw'icumi kuri uyu mwaka uheze ahamareze turimbye ariko turashimangira ngo babakenye ngavuga ngo ni wawe umushinga inde bigaba bibateranye ariko wabaye mwiza n'abamwiza akaba muzima muduterera kamo kumbure nkaha nyine malaria zaturembeje ni benshi bara ijoro ryose bara twabibona baba tawufatira hano ngo ni batanu batandatu mu kwezi ho
mama yaburegeya aremeza ko amavuriro bitura yegukira leta agerageza uko ashoboye mu kubapfupfariza ahandi nabo bakabavura ku ideni ariko akagira amakenga yabo bazokura amahera yo kwishura iryo deni
uwaya aramutse amushikanye kwa muganga baraheza bakamuhereza dukenyi yemaye dukenyi mugabo baramwakira harimo iminsi iheze bahora baduhereza akadini waya gaheza akaza akayakorera gaheza akajyana kuko nk'amafaranga ya nyuma adafite igitanzi n'ibihumbi nka bibiri burya bukarasa bwo kwivuriza ku ugafise kagugu ibihumbi bitatu ugafise n'amafaranga amajana atanu mugabo umwana arengeje imyaka itanu n'amafaranga amajana umunani biratugora kuronka nyine habaye nyine mu yinzara nyine niyo wumva igihumbi gikorerwa gushika saa sita kukizera mu gusumana ingorane
Yvonne Bahati yunganira Mamere Buregeya mu kurongora ico kigwati c'amahoro avuga ko abakenyezi batagira abagabo aribo bahanzwe cane cane kuko birerana abana atagifasha mu gihe abo bana nyene aribo bakarigwa n'ingwara Yvonne Bahati aremeza kugwirana ry'abana rikurira gabanuka muri ico kigwati kubera igikorwa c'abaremesha kiyago bahimiriza kuvyara ku rugero
ibituremereye cane nivyerekeye abana twarose tukatubiriko tubarera twenyene abo twabaronkanye tukaba bitakunze yuko dufashanya kubarera ingorane mu buhungiro twaragiriye ingorane nyinshi kandi tutari twiteze ko zona dushikira ko kucerekeye gwirirana ry'abana nk'ubu turagenda twigishwa baremesha biyago bakatwigisha bati ni muvyare bake mushobora kurera cyo kintu cyo kuvyara ndabona yuko giteye kigabanuka muri iki kigwati ntaba ariko baravuka kubwishi kiretse abatwarose nyene imbere y'igihe
Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntegayezwe umushikiranganje ujeje byo gufatana mu nda mu Burundi avuga ko batayevye gufasha abo banyagihugu ba muri ico kigwati Felix Ngendabanyikwa amenyesha ko ikarata yo kwivuriza ko yatevye kubera kuko kugira ngo amahera jeje ico gikorwa aboneke bifata inzira nyinshi bigatuma habu guteba uwo munyamabanga ntegayezwa yabwije ijwi ry'Amerika ko amavuriro ya leta ashobora kuba arapfupfariza abo banyagihugu maze ubwo bushikiranganje bukazobasubiza ayo mahera Felix Ngendabanyikwa yaboneyeho no kumenyesha ko n'izindi mfashanyo z'ibiribwa zahora zihabwa abo banyagihugu banaho nikora zigiye kuboneka uwo munyamabanga ntegayezwa avuga ko ziri mu nzira mu minsi mike zizoshikira abo zigenewe naho nyene amenyesha ko hari habaye ikibazo kijanye n'ibitoro kugira ngo zitebe ico kigwati c'amahoro cinjiwe icese mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani mu ntumbero yo kunywanisha abahungutse bava hanze n'abahungiye hagati mu gihugu Inyakiga muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruigi Fidele Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi dukubitire yarusha inzego z'igipolisi mu bihugu 15 bigize umuryango wa Afrika y'Amajepfo SADC zivuga ko zihangayikishijwe n'ikibazo cy'urudandazwa rw'abantu izo nzego ziri mu nama yarusha muri Tanzania yo kugwanya ico caha hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi ndengamipaka Pierre Clavan yo nkuru yarusha
Inzego z'igipolisi ziserukira ibihugu 15 bigize umujyango wa Afrika y'Amajepfo zivuga ko ikibazo cy'urudandazwa rw'abantu cyane cyane abakobwa bakiri bato kibandanya kwibonekeza muri ibyo bihugu. Izo nzego z'umutekano zemeza ko ari kimwe mu byaha ndengamipaka bibwirizwa kugwanya bikaranduranwa n'imizi. Mu nama yabo abatwara izo nzego z'igipolisi muri ibyo bihugu bavuga ko ubu ubwo bwizi bwa nabi busigaye butegurirwa bugatonganirizwa mu bindi ibihugu, icyo gice cya Afrika y'Amajepfo kikaba nk'umuhora wo kubashikana mu bihugu by'Abarabu. ICP Ernest Mangu ni watwara urunani rw'inzego z'igipolisi muri icyo gice cya Afrika y'Amajepfo.
Tuna tatizo bado kubwa la usafirishaji wa haramu wa binadamu ni moja.
Ati turafite ikibazo gikomeye cyerekeye urudani nazogwa abantu cyane cyane abakobwa bakiri bato nibiri mu bihugu bya Sadeke gusa, ahubwo no hanze yacu birahari gushikaho twebwe twacitse nk'umuhora canke aho gucisha abana bagiye kudandazwa. Turabandanya gufata ingingo ruhasha, turasaba nabandi nka Afrika y'Epfo, Malawi, Zimbabwe canke bagenzi bacu bo muri Zambia kugira ngo badufashe ico caha gituzwe abakora ubwo bukoze bw'ikibi nabo bafatwe. Kuri ivyo hiyongera ko ubusuma bw'imiduga, ibyo vyabwenge n'ubundi bubisha ndengamipaka nk'ubusuma mu mabanki yakoreshejwe internet n'ibindi, hamerewe n'ubusuma bw'amahembe n'amenyo y'ibikoko nk'inzovu bigatwagwa mu bindi bihugu. Uwasanzwe atwara igipolisi mu gihugu cya Tanzania ahamagarira iyindi miryango nka Afrika y'Ubuseruko gushyira hamwe ingufu mu kugwanya ibyo byaha ndengamipaka.
Tunapanga mikakati namna kushughulikia uhalifu ule unao.
Ati cyo dushaka no gushiraho uburyo bwo kugwanya ibyo byaha ndengamipaka. Umugezi wa nabi ashobora kuva muri Afrika y'Epfo akaza kwiba muri Tanzania hama kinyageza mu kindi gihugu. Dushaka ko ibihugu byacu bitaba ibyo abagezi ba nabi binyegezamwo. Ivyo ntitwabishika ko tudakorana n'ibindi bihugu bibanye cyane cyane nko kugwanya ubwo rudandazwa hame n'ibyo bya bwenge. Turakorana neza n'ibihugu bya yase gushikaho no kwinyegeza nko muri Kenya canke muri Afrika y'Epfo, tumufata tukamushira imbere y'ubutungane.
Zetu anakamatwa tunamrusha tunamshtaka.
Izo nzego z'igipolisi mu karere ka Afrika y'Amajepfo ziri mu nama y'iminsi itatu yarusha muri Tanzania yo gufata ingingo kugira ngo ivyo byaha birimo urudandazwa rw'abantu bituzwe. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Uruhagarara.
Urahumiwe. Mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese.
Banirumve ko.
Unje kwisuka mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abo ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Eh. Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyo ukuri umusereko nanje nkawo murengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru ya sport n'imikino, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Urakoze Oriane ku makuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo. Duhere ku nkuru yerekeye umukinyi rurangiranwa Lionel Messi. Igihano cyo gupfungwa amezi 21. Igihano cyo gupfungwa amezi 21 umukinyi rurangiranwa Lionel Messi aturuka mu gihugu cya Argentina akaba akinira umugwi Barcelona wo mu gihugu cya Espagne yaciriwe mu mwaka uheze cemejwe na sentare nkuru yo mu gihugu cya Espagne. Yamara ntibisa nuko azoja mu munyororo. Lionel Messi na se wiwe Jorge amufasha mu vyerekeye kuziganya amafaranga yiwe, bombi bagiye icaha cyo kudatanga amatagisi mu mwaka w'2016 mu gihugu cya Espagne. Mu vyatumye ico gihugu gitakaza amafaranga agera ku miliyoni 4,100,000 vy'amadolari y'Amanyamerika mu matagisi. Igihano cy'umunyororo cari cyaciriwe se wa Messi caragabanijwe kubera yarishe amwe mu matagisi yaraheranye. Mu gihugu cya Espagne ibihano byo gufungwa ikiringo kiri munsi y'imyaka 2 kishobora gusubirirwa n'ikiringo cyo gukwirikiranwa kugira barabe ku muntu yigenjeje neza. Dosiye ya Messi izosubira muri sentare yo mu gisagara cya Barcelona yari yaciye urubanza rwa mbere. Lionel Messi yarahakanye ko atakosa na rimwe yakoze akaba yatangaje mu rubanza kwiwe mu mwaka wa 2016 ku ikintu cyonyene kimuraje shinga ari gukina umupira w'amaguru. Yamara mu ngingo yayo ku munsi wa gatatu Sentare Nkuru y'Igihugu cya Espagne yatangaje ko bisiga ubwenge k'umuntu nka Messi ahembwa amafaranga menshi cyane adashobora kumenya ko ategerezwa kuriha amatagisi ku mafaranga aronka. Radio y'Ijwi ry'Amerika Washington DC. Kuyindi nkuru yayature umukinyi wo hagati mu kibuga mu murwi Manchester City hamwe n'umufasha kumutunganiriza imigambi y'ijanye n'umwuga wiwe w'ugukina umupira w'amaguru bazoha ibihumbi ijana vy'amapounds abasinzikajwe n'igitero c'iterabwoba cagizwe mu kibanza cha Manchester Arena mu gihugu c'Ubwongereza. Abantu 22 barishwe abandi 64 barakomereka igihe umwihevyi yarafise bomb yitwa Salman Abedi yituritse mu kibanza cha Manchester Arena ku munsi wa mbere. Userukira umukinyi Yaya Toure Dimitri Seluk yabwiye programme y'inkino ya BBC ko bashaka gufasha abasinzikajwe n'igitero cyo ku munsi wa mbere imiryango y'abahasize ubuzima canke abari mu bitaro muri iki gihe. Amenyesha ko yavuganye ku munsi wa kabiri na Yaya Toure yari yaguye mu gahundwe bikomeye kubera amakuru ateye agahinda yo ku munsi wa mbere. Amenyesha ko bashaka kubona kwa ayo mafaranga azoshikira abanyagihugu bakeneye gufashwa inyuma y'ivyabaye ku munsi wa mbere. Dimitri Seluk avuga ko Yaya Toure akunda igisagara cha Manchester n'abanyagihugu baho. Radio y'Ijwi ry'Amerika Washington DC. Turangirize ku nkuru yerekeye umugwi Manchester United. Naho abantu bagandaye mu Bwongereza kubera igitero c'umwiyahuzi cabaye mu gisagara cha Manchester ku munsi wa mbere, ivyo ntivyabujije umugwi Manchester United wa muri ico gisagara kuja mu rukino rwa nyuma rw'igikombe kiza ubugira kabiri mu gukomera mu karere k'Iburaya cha Europa League ejo ku munsi wa gatatu. Mu rukino rw'igice cya nyuma c'ico gikombe rwabaye ejo ku wa gatatu, umugwi Manchester United wasinze Ajax Amsterdam ibitsindo bibiri ku busa mu rukino rwabereye mu gisagara cha Stockholm mu gihugu c'u Sweden. Ivyo bizotuma umugwi Manchester United uhiganwa mu gikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya bita Ligue des Clubs Champions mu mwaka uza. Aha niho amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo agarukiye.
Tuvutse nchuti na mwagenzi kumuru kumubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ijwi ry'Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu itangazo ryasohowe ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane mwaka 2017, umuryango umwe bwa Buraya, ubuserukizi bw'Ubudage, ubw'Ubufaransa, ubwa Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ubuserukira Ubuswisse muri Chade, aho bose barashikirije amakenga bafise ku ihagarikwa ry'abakora mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri Chade. Abateye umukono kuri iryo tangazo bagize bati: "Turafise impungenge ku badaharanira inyungu za politike muri Chade bafungwa kutaronka amakuru y'ivyo baregwa hamwe n'uburyo bafunzwemwo. Dusaba ko agateka kabo kubahirizwa na cane cane bagahabwa uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro vyabo, ivyo akaba ari bimwe mu bigize inkingi za demokarasi." Iryo tangazo ryaje rikurikira amakuru yatangajwe mu ijoro ryo kuwa 11 ukwezi kwa kane nyene, yavuga ko imodokari zibiri zarimwe abanyororo baharurwa hagati ya 86 n'ijana zatewe n'abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye bicamwe 8. Muri abo bafuye hakaba harimwe abantu 8 bagirizwa iyicwa ry'umwishwa wa Perezida Idriss Deby mu kwezi kwa mbere. Abasinye kuri urwo rwandiko bashikirije kwico gitero kuri iyo miduga cyakurikiwe n'iyicwa rya banyororo biteye amakenga, bakizera ko ababikoze bazofatwa bakarengutswa imbere y'ubutungane bwa Chad. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'abandi bateye umukono kuri urwo rwandiko batera intege Leta ya Chad bayisaba kubahiriza agateka abanyagihugu bahabwa n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano mpuzamakungu iyo Leta nyene yateye ku mukono, ari navyo amahoro n'umutekano bikomokako.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabifurije umunsi mwiza. Imana ibane namwe. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.